Ndashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute, muratwumva tankomanze kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Judiane Ninahazi. Republika ya Demokarasi ya Kongo yabaye igihugu cindwi kigize ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseru.
Permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la République démocratique du Congo en ce jour de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est.
Muri make aha, président wa Congo Félix Tshisekedi ashimira bagenzi be bo muri EAC ingene bakiriye Congo muri uwo muryango. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko ahandi hato muri Congo. Kandi muyagezeho muri make, igisirikare cy'u Rwanda kirahakana ko gifasha abarwanyi ba M23 mu bitero babandanya gukora mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Navyo twabibateguriye muri Ukraine. Intumwa zihagarariye ico gihugu no Burusiya zahuriye mu biganiro mu gihugu cya Turki. Aya makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase tuyarambura mwe hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icegera c'umushikiranganje ajeje ububanyi bwa imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Andy Sherman ejo kuwa mbere yagiranye ibiganiro n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Vincent Biruta bahuriye muri Departement ya Leta hano Washington DC. Edi Rwema, uwo mubonano wagenze gute?
Itangazo ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Ned Price rivuga ko abo bayobozi baganiriye ku mubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi, umubano ushingiye ku bufatanye mu by'ubuzima, uburezi, ubukungu, ibidukikije, umutekano mu karere n'ibindi. Iryo tangazo rivuga ko Minisitiri Sherman yashimiye u Rwanda kuba rwarashyigikiye umwanzuro wa Loni wamaganye ibitero Burusiya bwagabye ku gihugu cya Ukraine. Muri ibyo biganiro, Minisitiri Sherman yagaragarije mugenzi we w'u Rwanda ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashimishijwe n'ifungwa rya Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo gutura muri Amerika. Rusesabagina afungiye mu Rwanda kuva mu kwezi kwa munani umwaka w'2020 nyuma yuko akuwe i Dubai akagezwa mu Rwanda mu buryo butarasobanuka. Mu ntangiro y'icyumweru gitaha nibwo urukiko rw'ubujurire mu Rwanda ruzasoma urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be. Rusesabagina yaraherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwajuririye iki cyemezo busaba urukiko rw'ubujurire ko rwazahanisha Rusesabagina igifungo cya burundu. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ku rubuga rwa Twitter rivuga ko abo bategetsi baganiriye ku ngingo zifitiye inyungu ibihugu byombi. Rivuga ko Minisitiri Biruta yanabonanye kandi na Molifi ushinzwe umugabane wa Afrika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Edi Rwema, urakenuye na nabice ku masonga mu kanya nk'itangura. Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine imaze ukwezi n'iminsi itanu itanguye. Impande zose ziri mu biganiro muri Turki ni mu gihe impunzi zituruka muri ico gihugu zibandanya guhunga zinja ku mupaka w'igihugu ca Pologne, aho abagiraneza bariko barazakira bazifashisha ibintu bimwe bimwe vya nkenerwa. Orian Itangishaka arabandanya ino nkuru.
Mu bagiraneza bariko baragarukira kuri izo mpunzi baziha imfungurwa n'amazi yo kunywa, harimwo abanyepolone n'abandi baza gufasha bavuye mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi. Sasha, umwe mu bagiraneza baje bava mu gihugu c'Ubudagi, avuga ko yaje gufasha muri Pologne inyuma yaho yarasanzwe afasha mu gihugu ciwe. Ati, narateguye ukuntu twofasha tubicishije kuri Facebook mu gisagara mbamwo. Harabagira neza benshi nka Sasha bari mu nyubakwa za gari ya moshi barindiriye impunzi zishika kugira bazifashe, cyane cyane abagore n'abana bahashikira mu kurindira ko bimurirwa mu bindi bice by'igihugu. Uwundi mugira neza nawe nyene yitwa Sasha, we n'umuryango wiwe baje bava mu gisagara cya Austin muri Leta ya Texas muri Amerika. Avuga ati, umuryango wanje usanzwe uvuga ikirusiya. rero twiyumviriye ko kubera dufise ubwo buryo twokoresha mu gufasha gusobanurira impunzi zivuga ugo rurimi.
Oyan itangishaka urakoze hamakuru yose agezeho igenino kwisemeje kumva na yandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya twerekereza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi bijuru rya Amerika muri Republika Demokarasi ya Kongo habandanya kuvugwa ingwano hagati inteko za leta n'abarwanyi mu rwi M23 mu bice by'intara ya Ruchuru na Goma. Abategetsi ba Kongo bagiriza igihugu cy'u Rwanda kuba arico kiko gifasha abarwanyi ba M23 mu kurwanya ingabo za Kongo ariko u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma. Leta ya Kongo rero murabyumvise ko yagiriza igisirikare cyo u Rwanda ko gifasha abarwanyi ba M23 Reka mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe aducire ku mayange bimwe muri mwitangazo ryasohowe n'igisirikare cha Kongo.
Igisirikare cha Kongo kiratangaza ko hari ibimenyetso bifatika ko igisirikare cy'u Rwanda kiri muri iyo ntambara ingabo za leta zihanganyemo na M23. Ibyo ni bimwe mu bikubiye mu itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Kongo FARDC kuri uyu wa mbere. Ijwi rya Amerika yaboneye kopi bigaragara ko ryashyizweho umukono na Generali Ekenge Bomusa Sylvain, umuyobozi wungirije wa FARDC akaba n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru ubu iyobowe mu buryo bwa gisirikare. Igisirikare cya Kongo kivugamo ko mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 27 rishyira uyu wa mbere tariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF zagabye ibitero ku birindiro bya FARDC biri mu duce twa Cyanzu na Runyonyi ho muri teritwari ya Rucuru. Mu byo ingabo za Kongo zishingiraho zishinja RDF kwifatanya na M23 muri ibyo bitero, nk'uko General Ekenge abigarukaho muri ritangazo, harimo abasirikare babiri bafatiwe ku rugamba ngo bemera ko ari Abanyarwanda bakagaragaza nimero z'ibanga mu gisirikare cy'u Rwanda n'imitwe babarizwamo. Abo nk'uko igisirikare cya Kongo kibivuga n'umwe ufite ipiti rya ajida ndetse na mugenzi w'umusirikare muto bombi bemera ko ari ab'u Rwanda babarizwa muri batayo ya 35 muri burigade ya 402 zibarizwa ikibungo mu Rwanda. Gishingiye kuri aya makuru, igisirikare cya Kongo kikavuga ko kibaza aho bigana guhuriza hamwe ingufu mu bikorwa bya gisirikare n'umufatanyabikorwa M23 utubahiriza ibimureba ku byerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntanubahirize ibyo yiyemereye mu nama n'ibiganiro byo ku nzego zose byagiye bihuza abategetsi b'impande zombi. Kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntacyo kiratangaza ku birebana n'ibi birego byo kwifatanya na M23 gishinjwa n'icya leta ya Kongo. Amakuru y'ibitero bya M23 muri Cyanzu na Runyonyi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa mbere. Imiryango ya sosiyete sivili yaho yabwiye itangazamakuru ko bamwe mu baturage batuye utwo turere batangiye guta izabo, ndetse hari ababarirwa mu magana bambutse umupaka wa Bunagana bahungira mu gihugu gituranye cya Uganda. Ibitero bya M23 muri Cyanzu na Runyonyi bije mu gihe uyu mutwe waherukaga gusohora itangazo aho washinjaga ingabo za leta ya Kongo gushotora abarwanyi babo aho bategerereje iyubahirizwa ry'amasezerano uwo mutwe wagiranye na leta arebana no gusubizwa mu buzima busanzwe. Si ubwa mbere u Rwanda ruvugwaho gushyigikira inyeshyamba za M23. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 k'umwaka ushize 2021, ubwo izi nyeshyamba nabwo zuburaga ibitero muri teritwari ya Rucuru, u Rwanda rwashyizwe mu majwi kuba abarwanyi bateye baba ariho bahunze berekeza nyuma yo gutsindwa n'igisirikare cya Kongo, ndetse ko ari naho bari bateye baturuka. Icyakora icyo gihe igisirikare cy'u Rwanda ibyo cyarabihakanye kivuga ko nta murwanyi wa M23 wigeze uba mu Rwanda, ko ibitangazwa ari cengezamatwara propaganda rigamije kudobya umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Tim Harris Ishimwe urakoze, ariko dukosore gato ino nkuru mwumvise ko yateguwe ejo kuwa mbere. Nico gituma mwumvise avuga ko igisirikare cy'u Rwanda, leta y'u Rwanda taco iravuga ku vyo yagirizwa uno musi, ariko yabihakanye yivuye inyuma ihakana ivyo birego vy'igisirikare cha Congo mu kuvuga ko atashingiro bifise. Mu itangazo ryashize ku mukono na buramatari w'intara y'urengero François Habitegeko, avuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF atabasirikare gifise bahuje amazina n'abavuze mu itangazo ry'igisirikare cha Kongo akavuga ko abantu berekanywe bamaze ukwezi bafashwe ko batafashwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu, yongera ko hotegerejwe kuba harakoresheje uburyo buhuriweho n'ibihugu byompi bwo kugenzura impamvu zose zijanye n'umutekano wabyo. Uramatari Habitegeko muri iryo tangazo yahejeje avuga ko leta y'u Rwanda yabandanije gushigikira umugambi wo gutahukana abanyekonge bahoze mu murwi wa M23 bahahungiye bakamburwa ibigwanisho kandi bagashigwa ahantu hamwe. Akavuga ko leta y'u Rwanda atariyo ikwiye kubazwa ivyo leta ya Kongo yananiwe gukora byo kurangiza uwo mugambi wo mu buryo bunogeye bose. Nuko rero turacabandanya nibi vy'intambara ya M23 muri Kongo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Ignatius Bahizi ari Uganda. Ignatius, no munsi w'abayundi munsi w'intambara zikaze muri Kongo mu bice vya Bunagana hafi umupaka wa Uganda muri territoire ya Rutshuru, impunzi gute ziracahunga?
Nibyo koko Liane, impunzi ziracahunga nyinshi cyane, ariko mu masaha yo kumanywa ubwo hatukaga ibisasu byinshi cyane uko ikirere cy'i Bunagana cyose cyumvikanaga mu rufaya rw'amasasu. Abantu benshi bari bahungiye Bunagana bahakuwe babingira babatwara mu nkambi y'impunzi ya Kigali, impunzi ya Gisoro, ndetse hari n'abanyayuganda bamwe bahunze batinya ko ayo masasu ashobora kugera mu bice byabo. Ubu ngubu aho tuvugira umujyi wa Bunagana urimo abantu bakeya cyane, akazi kirirwa gafunze, amaduka afunze, imirwano igikomeza, ndetse haza n'abasirikare benshi cyane ba Uganda abaza kuba umupaka, bavuga ko baje kurinda umupaka wa Uganda kugira ngo bate kugira abanzi bambuka.
Hanyuma none Bunagana gute ico gisagara kiri kwije kugira ngo cakire abariko barahahungira?
Nibyo koko aho ngaho mu mujyi wa Bunagana aba niho abantu bashikira bahunga bava aho muri Kongo, na n'ubu intambara zamaze guhosha abantu batangira kwisuka barahunga, ariko n'amashyirahamwe atabara imbabare nka HCR n'umuryango w'umusaraba utukura nawo wahageze barimo bazanye imodoka manini arimo kwimura abantu bakura aho ngaho ibatwara ahantu hitwa Nyakabande hakibwa impunzi. Ubu ngubu ni abantu bakeya cyane bari mu gisagara cya Bunagana, ariko harimo n'abasirikare benshi ba Uganda bakigenzura.
Hari amakuru yazindutse aravugwa ko hari ingabo za Uganda UPDF zinjiye ku butaka bwa Congo. Ayo makuru hari ico ubutegetsi bwa Uganda canke bwa Congo burabitangaza ko?
Nibyo koko amakuru menshi twakuye mu bantu bari ku mupaka yerekanye ko igisirikare cya Uganda cyatangiye kwinjira muri Congo ubwo imirwano yari kashije, hari urufaya rw'amasasu abantu bahunga. Ariko twavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaije Mutanya aza kubihakanya, avuga ko abasirikare ba Uganda batambutse ahubwo ko bagarukiye ku mupaka gusa bagakora umurongo ku mupaka kugira ngo barinde abanzi bafite kwinjira muri Uganda. Nyamara ariko turimo kugenda tubona amakuru anyuranye nayo agaragaza ko abasirikare ba Uganda bashobora kuba bambutse, ndetse ko hari n'umusirikare wa Congo warasiwe aho ngaho, akaba abasirikare ba Uganda bamuzanye kumuvuriza ku ruhande rwa Uganda.
Ignatius, abahunga bagizwe n'abandi n'abana abagore bavanze bangana gute muri rusange baraba mu maso aho wabonye basagute?
Ni uruvange rw'abantu bahunga, abagore cyane cyane n'abana, babona birukanka mu mihanda bikoreye ibintu bikoresho byo mu rugo nka matora, amasafuriya n'ibindi, abandi bashoreye amatungo ihene, ingurube, bazirukankana buri umwe yiruka gufata umuhanda wari wose, banyanyagiye hirya Bunagana no muri Gisoro no mu mihanda no ku mbaraza z'amazu hose niho banyanyagiye. Ubwo rero niko bigihagaraye, na n'ubu nta n'umwe wari wagira ko yasubira inyuma kuko urufaya rw'amasasu rukacyumvikana.
Nuko rero Ignatius Bahizi, urakoze cyane, utukure ko dutegura iyo nkuru hamuze kutwumvisha amajwi mu kanya kari imbere makuru yacu hanyuma. Eko, Ali Asanka nawe turi kumwe ku murongo wa telefone atubwira ibigezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ali Asanka, mwiriwe gute muri Kongo? Ali Asanka,
erego akwiriye ahantu hose winyegera, ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe.
ngo jewe ndubibugo
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ngo uziko nabona ko urumunyabugo neza neza utori wambaye inkabo uravuga nabo urumirwi wacu
ari kabira simuhumuruka mana shofe
Wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutuwa raneza kani nda kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiyo bugo.
Ngwiki? Nukumga kwa mwari wese, mwari tukwe yabge, ya jeyi imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shafi, tukwe jende. Kombo taksi yaji. Kombo taksi ni ikiganiro gishya kuri radio ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba batu bakutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Groya.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muradutunga turasavye imbabazi mwari mwumvise ko tugiye kuvugana n'umenyesha makuru wacu Ali Asanka muri Congo kugira ngo atubwire uko biriwe uko ingwano zifashe ubu ariko ivyuma ntivyadukundiye cyo bikoze makuru yacu ari imbere araza kutubwira icuka uko kizoba kimeze uko bizoba byiriwe tukivuga ku vya Congo kandi no musi cyo gihugu cakiriwe icese mu ryango wa Afrika y'ubuseruko mu nama idasanzwe ya EAC gira 19 yakoranye kuri no wa kabiri president wa Congo Felix Tshisekedi tavionama ubwa mbere yifuza ko umuryango igihugu ciwe cinjiyemwo ugifasha kurwanya imigwi itwaje birwanisho mu seruko bwa Congo ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Pierre Clavernio nkuru ari Kigali mu Rwanda
Umukuru w'igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo muri uwo muryango
To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community.
Perezida Kenyatta, mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ugizwe n'ibihugu indwi birimo abanyagihugu barenga imiliyoni 260. Kenyatta yaseguye ko ari akarusho kanini ku isoko Congo kizanye muri uwo muryango. Irwanda ya Kenyatta yo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda Yoweri Museveni wa Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania Prezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse ntumwa nayo Prezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yaramutumire w'iteka wo yitabiriye yo nama ubwa mbere ari kumwe n'abagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagegwa mu gihugu ciwe Tshisekedi yezeye byinshi muri EAC
Permettez-moi de vous remercier.
Ati mu nkunde ndabashimira cyane kukungene mwakiranye igishika cinshi igihugu canje ca Congo kuri uyu munsi twinjiye cese twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumana tumana ko amakuru mu buseruko mu bumanuko no buraruko bwa Congo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu uruja n'uruza ku mipaka dusangiye kuduza ubutunzi igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'Imombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania
et de Dar es Salaam en Tanzanie
bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu ya Majepfo baganiriye n'ijwi rya Amerika nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, Uganda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya
yora cette possibilité des échanges
hazobugwana hani bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavisa barinze gusaba twizeye ko bizogira nakarusho ku mutekano wacu mu kugwanya bugizi banabi no muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana ubukoho bizorushiriza
Kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha Congo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu
pacte de sécurité collective
ukugwaniriza umwansi hamwe kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Congo niterabwoba tuzogwanya gushamirana hagati y'ibihugu byacu tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeje inyungu rusangi Aha abaraba ibintu nibindi nk'umunyamategeko Maître Dieudonné Bashirayicize akurikiana hagufi umuryango wa EAC ndetse yigeze kuba icegera cy'utwara runani rw'amashyirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC East Africa Law Society afite amakenga menshi
ntaravye muri Congo imyaka iheze hari migwigwana itagire ingene ingana hatagiye mu nguvu uwo muryango nguraba ingene hagaruka amahoro hagaruka umutekano bizogorana gose yuko hagira ikintu kinini nyaca karusho kigiye kuzamo ivyo umuntu abivuga aravye nk'ibyo mu Burundi muri 2015 umuryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango uyishinze kubahiriza agateka kazi na muntu kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu binabiriya habaye impari naho zo zitagiye habona gosi ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati.
Ibi umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero.
We now need to work on the issue of peace.
Igikwiriye rero kandi cyihutegwa no kuja hame kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Kongo akarere karimo imigwi myinshi gwana. No kuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura.
That problem can be solved.
Igihugu cha Kongo gisanzwe umuryango wa EAC urimo ukutumvikana mu bya politike n'imigenderanire aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza ndetse imipaka ibyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka 5 yugaye. Kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Buganda warumaze imyaka 3 ucumbagira. Igihugu cha Kongo kigiye kuduzwamwo ibendera ry'umuryango wa EAC cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo muryango ko kibitse abansi bavyo. Ivyo navyo n'u Burundi, u Rwanda n'u Buganda bisigura ko mu buseruko bwa Kongo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ry'America.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye alias Sanka mugenzi wacu muri Republika Demokarasi ya Kongo turashoboye kumutora ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire uko vyifashe. Alias Sanka, mumeze gute ngaho muri Kongo, icuka ciriwe gute intambara gute?
Hano muri ngo nkuru dufite mu karere ka Rutshuro imirwano irasa naho ya shiye gatoya ariko abantu baracyahunga bato bato bagana ikiwanja kubera ubwoba bafite wenda ari bube iyindi terero y'abaganga M23.
Uretse Rutshuro
hano uretse Rutshuro hano mu mujyi wa Goma abantu bose bari kubaho mu bwoba bagira ngo wenda izo nyashamba za M23 bishobora kuva aho ziri Rutshuro bakaza gusera na hano mu mujyi wa Goma mbese abaturage bose bari kubaho mu bwoba.
Hariho amakuru yari yavuzwe y'indege ya MONUSCO yarashwe, hari bishasha biratangazwa iyo ndege bashowe kumenya iyo yaguye nabo babayiguyemo nimba barimo.
Ubu mukanya nibwo tuvuye ku biro bya guverineri w'intara, umuyobozi w'intara, umuyobozi wa gisirikare, umuvugizi we General Sylvain Chenge amaze gusoma itangazo mukanya avuga ko MONUSCO na FRDC bahana ibyo bikorwa bikozwe na n'inyeshyamba za M23 aho barashe indege ya MONUSCO yari iri guca aho abo barwanyi ba M23 bari, ikaba yari irimo abantu 8 bose bakorera umuryango w'abibumbye. Kugeza n'ubu ntabwo bari bamenya yuko abo bantu bose bapfuye cyangwa baracyarimo bazima. Ubushakashatsi buracyakomeza.
Nuko Ali Asanka, urakoze, tukureke na wewe ugende gutegura amakuru yacu igihe cy'isaha hamwe n'iminota 30 kugira ngo uzowe kutubwira ibiza kuba bigezweho ngaho. Turasubira saa moya na 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.
Urakoze cyane.
Tumira mate gato hamaje tubandanye. Amenyereye ibiganiro vyacu murazi kwa kakazi kikaba kabamenyesha ko ari inkuru zitandukanye za sport n'imikino tubafitiye imikino ya nyuma y'intro ya mbere mu guhatanira itike yo kuja mu mikino y'igikombe c'isi izobera muri Qatar mu kwezi kwa 11 uno mwaka yabaye kwa gatanu zindwi heze ku mugabane wa Afrika. Misiri yatsinze Senegal kimwe ku busa, Ghana na Nigeria binganya mu mukino ubusa ku busa, Algeria itsinda Cameroon kimwe kuri 0, Tunisia itsinda Mali kimwe ku busa, mu gihe Republika Demokarasiya Kongo yanganije na Maroc kimwe ku kindi. Imikino ku nshuro ya kabiri iraba rero uno munsi kwa kabiri, aho ibigu bitanu bizoserukira Afrika mu gikombe c'isi cy'umwaka muri Qatar biza kumenyekana. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Steve Gateretse umenyesha makuru w'imikino akora kuri Radio Iteka FM Bujumbura mu Burundi, abanza kukugaruka ku kungene abona ivyavuye mu mikino yo kwa gatanu w'indwiheze.
Ndumva ngo n'inkino zikomeye, n'inkino z'amajonjora na maikipe agera ku icumi, ariko nkuko bisanzwe ikombe c'isi ku mugabane Afurika camaruseruhirwa n'ibihugu bigera kuri bitanu. Rero ndavuga ngo nkuko imace zabaye hanini amaikipe yo mu bihugu vy'abarabu, ndavuga DR Maghreb n'imace bazikinye hafi nka bose basohotse, kandi abantu muri rusange basize umusaruro mwiza kubera ko abatatsinze baragabaye, ariko nta kipe y'abarabu yatsinzwe. Bivuga yuko muri match rutsuru bazo kwimira muhira bafite umukino kwita ngo amahigwe menshi kimwe gusa, harimo byinshi byo kwitega, hashobora kubonekamo de surprise nko kuri match ya Senegal bakira ekipe ya Egypte muhira. Senegal ni ekipe ikomeye iheruka gutwara ikombe cya Afrika ku nshuro yabo ya mbere mu mateka yabo. Bafite abakinnyi bakomeye nka ba Sadio Mane, bafite abasore nka ba umumenyereza mwiza wabo Aliou Cissé, nabo n'umumenyereza mwiza asabasore nka ba Kalidou Koulibaly. Ni ekipe ivuga ngo damamaye not bishobora kuzakora ibitangaza kubera ko igitsindo kimwe kwa ruriya rukino ni igitsindo ivuga ngo kiri iromontable. Ku rundi ruhande nka match yahuje ekipe igu ya Maroc bakinye na Congo bakinye kuri Stade Martir muri Congo, ndavuga ngo ni match yirangira Congo itakanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa, byari kwiha amahigwe ariko kudugira ba gukina urukino rwo gusubiriza mu bihugu by'abarabu. Nibaza ko ari urukino rushobora kuzogora cyane abakongomani, cyane cyane ko n'abikombe cy'isi baragikumbuye. Ariko ni ekipe nayo ndavuga ngo ifite abakinnyi benshi benshi bakina ku mugabane wa Ulaya mu mashampiyona atandukanye, ariko ekipe z'abarabu kuri zino nkino za nyuma ziba ari match ziba zigoye. Urundi rukino rwa ko rwari rukomeye ni urukino rwahoze ekipe y'igu ya Cameroon. Cameroon yari yahimbye umumenyereza birukana Tony Concessaho ba masezerano Rigobert Song mu legend wa ekipe y'igu ya Cameroon. Aha navuga ngo Algeria yarabasiriprenye irabatsinda igitsindo kimwe ku busa, ibatsindira muhira. Ni match yari fise presi idasanzwe, Algeria yagumye yindoga ivuga iti twebwe twagiye kunira kuri stade mbi imeze nayo sedazo, ndavuga ko itari professionnel ariko bagira n'amahirwe barayitsinda. Induru nyinshi kuri Cameroon, harimo induru nyinshi ku bakoze igwice ku bakoze ekipe y'igu ya Cameroon, bavuga bati kumbure mwirukanye mumenyereza bizi bafite akazi kadasanzwe muri match rato.
Uravye muri iyo migwi iriko irahura harimo ibihugu abantu bo kwiteze ko byogiye mu gikombe, ariko hagwana babiri hakavamwe umwe agatsinda. Hari ibihugu abantu bari biteze ko bikomeye bishobora kutazoronka ayo mahigwe, ariko muravuga uraravye nka hagati ya Nigeria na Ghana, hagati ya Senegal na Misiri, hagati ya Cameroon na Algeria, kana Tunisia na Mali. Uwe mubibona gute muri make?
Ugaragaje wana shaka no kuraba ni zitano kuzinde kipe z'abarabo ni nka zitano, izabudabura ni nka zitano, ariko nubwo kano kanya ekipe z'abarabo ziri imbere yacu paraporo na twebwe. Wanashaka ugiye kuraba kuri ya rutonde kwa FIFA rusoka buri kwezi FIFA ranking za gusanga ama ekipe nka za Maroc, Egypte, Algeria ziri kimwe place paraporo n'izi ekipe za Congo. Ndavuga ngo rero nk'ibisanzwe hari uburyo bari abarabu muri zino match z'amajonjora, ni match bakinisha amayeri menshi, ni match baba bari obje kwitwara neza kubera ko nkubu barakubwira bati nkubu nka ekipe y'igu ya Maroc itsindiye muhira na ekipe y'igu yitwa Congo ikabakuriramo muhira ari iraba. Nibaza ko ari ibintu byogora cyane umumeza ekipe y'igu ya Maroc
muri make cyane mu kurangiza ubwo bizoronka amahigwe bizomenyekana mu nkino kwa kabiri y'uguserukira Afrika. Muri baza ko bazoserukira neza Afrika mu gikombe cy'umwaka cyo muri Qatar.
Muri make cyane ndavuga ngo mu makipe atanazo soka, ndabona mu ekipe zigera kuri zitatu cyangwa zine z'abarabu na ekipe nk'imwe cyangwa zibiri z'abirabura. Niyo sondage nagaragaza gukora kubera ko izi ekipe z'abarabu muri zino match ziri decisive cyane, na ekipe usanga ziri seriye kandi ziba ziri obje kwitwara neza, cyane cyane ko izimwe muri ekipe bashoramo amafaranga bafisemo n'abakinnyi b'ubuhinga budasanzwe.
Ndabashimiye kuri iki kiganiro, murakoze.
Nawe ndabashimiye.
Akano nga duce dusozera makuru n'ibiganiro twatse bafitiye muri kano kanya dushimira abaye bigizemwe uruhara bose kugira ngo bibashikire yakoze Dieu Donné Cubahiro turi kumwe muhinga bw'ivyuma na engineer bafatikanije Diane nahazwe kuri micro turaza kongera saa 1:30 mu yandi makuru ngiye kubategurira.